Sangue. Umuyange ni ikiganiro cha radio Isanganiro kituyagira ku burimyi n'ubworozi mu Burundi.
Ndabara mukije nchuti bakunzi mudahengeshanya gutega biri hadi Isanganiro kaze mu kiganiro umuyange ni kiganiro kituyagira ku burimyi n'ubworozi mu Burundi. Ikiganiro cy'uno munsi mukaba mwagiteguriwe na Hadi Isanganiro ifadikanije n'ishyirahamwe na Des Formation Burundi. Tukaba tugiye kurabira hamwe ingene ihohoterwa rifatiye ku gitsina rituma umwimbu utagenda neza. Kwigenekerezo rya 2023 nyakanga umwaka w'2025 ishyirahamwe na Des Formation Burundi ryaratunganije uruganda rifadikanije n'imigwi yashyizweho yo kugwanya no gukinga amabi afatiye ku gitsina Cellule de Veille mu rurimi rw'Igifaransa. Abagize be n'iyo migwi bakaba ari abasanzwe bari mu makoperative asanzwe aherekezwa n'iryo shyirahamwe, aho urwo ruganda rukaba rwari mu ntumbero yo gutanguza umugwi mushasha sha muri komine ya Mutimbuzi yo mu ntara ya Bujumbura. Muti none ivyo kugwanya amabafatiye ku gitsina birahurira hehe n'uburimyi hamwe n'ubworozi? Ivyo nibindi nivyo tugiye kurabira hamwe muri kino kiganiro. Elahi irakoze nabategura umuyange w'uno munsi, subiriye kubaha ikaze.
Umuyange.
Mukwinjira neza neza muri kino kiganiro, Diane Kamariza ajeje gisata citerambere ridakumira mu shirahamwe na Des Formation Burundi atangura tubwire icyatumye biyumvira gushiraho iyo migwi n'ingene ibijanye n'amabi yafatiye ku gitsina hoba hari ico vyonona mu burimyi.
Muri na Des Formation Burundi nivyo dushimikira kubijanye n'uburimyi n'ubworozi no gukingira ibidukikije, ariko iby'iterambere ridakumira ibyo kugwanya amabafatiye ku gitsina yinjira muri ivyo bisata byose. Duherekeza abarimyi, aborozi, abakora imigambi itandukanye yo kwiteza imbere, ariko aho hose hakoregwa amabi. Nico gituma tugerageza ibijanye no kugwanya amabi no gukingira ibidukikije tukabicisha muri iyo migwi yose y'amashyirahamwe n'amakoperative dusanzwe duherekeza. Niyo mpamvu turiko turagira uruganda rwo guhimiriza abo duherekeza muri province ya Bujumbura muri Maramvya uno munsi koperative inyishu kubarimyi n'amashirahamwe yose ayikikuje, ariko sibo gusa mwabonyemwe harimwe n'aba bo mushikiranganje bwo gushigikirana DPDFS, mwabonye harimwe aba OPJ, mwabonye harimwe abajejwe intwaro, kuko tuziko abo bose barafise uruhara mu kugwanya amabi afatiye ku gitsina. Kandi turabizi neza yuko amabi afatiye ku gitsina ntavangura abarimyi, aborozi, abari mu bisata bitandukanye vya ivyo kwiteza imbere, vya ivyo mu vy'ubutunzi, vya ivy'inyigisho canke vyaba ivyo kukingira ibidukikije. Hose amabi nta numwe agera umutwe, kuko tuvuga tuti mu kibano tudahagurukiye rimwe ngo tugwanye amabi twongere dukinge iterambere ntirikunda. Mu gisata cyose, mu kintu cyose uri kurakora, iterambere ntibikunda.
Oba hari mu bo muherekeza bashobora kuba barahuye nayo mabi bigatuma bya bindi mu baherekezamo bidashobora kugenda neza?
Turi mu burimyi, mu bworozi, mu gukingira ibidukikije no kugwanya amabi, ariko aho hose harimwo bamwe mu bakorewa amabi. Burya nuko security itavuga context yacu ni muco, sinzi ko kubika ibanga mugabo hari ibanga ritaba ribanga by'ukuri, kuko ibanga rituma umuntu apfa ntiriba ribanga. Nico gituma hajya barimwo harimwe imigwi y'abakumiriwe, harimwo imigwi ingo zakoze zikora amabi abagabo n'abagore, hama twigishije hama barahinduka. Nico gituma ngabonye harimwo na bamwe mu bashobora gushinga intaya bavuga ati hari hantu twavuye, hari ahantu dushitse, hari ahantu twifuza gushika n'abandi dushaka ko bashika.
Hari icyo mwaba mwiteze nk'impinduka inyuma yo gushinga ino migwi?
Hari kiriko kirahinduka, kandi turizeye yuko hari kinini zohindura. Murabona nka serire yo mu Giheta turafise na Centre Humura irafasha cyane, isanzwe yakira abakorewa amabi. Twese turakora mu runani, abo muri koperative, abo mu mashyirahamwe, abajejwe intwaro, abo OPJ, twese tukavuga tuti umwe wese azane agire icyo aterereye kugira ngo dukinge, dufashe ikibano gihinduke.
Bamwe mu basanzwe baherekezwa n'ishami na Des Pharmacy Burundi bo muri komine ya Mutimbuzi mu ntara ya Bujumbura nabo bari baramutse batanguza uwo mugwi barashimishwa niyo yindi ntambwe yo gushiraho umugwi wo kugwanya no gukinga amabafatiye ku gitsina ngo kuko uwo mugwi uzofasha cyane ku buryo umwimbu ugenda neza ku barimye. Niyo Nzima Vivina ari mu bagiye gutanguza uwo mugwi atangura tubwira mabi afatiye ku gitsina yibonekeza mu kibano abayemo n'ico uyo mugwi ugi guhindura kugira ngo ayo mabi afatiye ku gitsina aranduranwe n'imizi.
Ayo mabi afatiye ku bitsina arabaho mugaba gakunda kuba mu bintu by'ububare ababorewe kandi birabaho kandi byabayeho kuva kera. Rero mugabo kubera nyene babona ngo nivyo akabare ahandi naho gasanga abana nyene bato baratwaye inda babibona ibisanzwe. Rero umuguje hageze kandi kuba bo ushinga ugeze iwacu byokoroha. Ngira hariho n'umugabo ashobora kwiyumvira ati nzohetura komine Mutimbuzi ngenda mbona umugore kera umugore umwe wese ntivuze gutunga umugore kandi akahukana abibona mugabo akazarahukanisha abandi ndetse akinjirana mu bagore bafise abandi bagabo yo mu busanzwe ni byiza kandi uje hageze
uba hari nka kanimwe basi woshobora kutubwira ati iyi yarabaye n'urubanza mbere ntirwanakurikirano ruranigwa mu menshi kubera ko kubura abantu benshi baje hamwe bashobora kuvuga bati irihohoterwa rikorera ko rwa uyu muntu canke uyu n'uyundi ndirabiritore gumuta
benshi ntibakunda kwitwara. Hari haho hafatwa abagore bikumva ngo naka yafashwe ya aborewe ntibikunda ko bitwara bica bibi byo nyene bigaherera muri bwa bubare ku busanzwe ibyo narabibonye nanamuherekeje mugabo ndabona aho tumujanye ku kigo ko baterefonye uwo muntu
yari yahuye n'amaba meze gute
yavuga ngo bamufashe ku ngufu ariko ababyeyi biwe baca bahubita cyane uwo mwana ngo navyemeye ko byabaye bitabaye. Mugabo kugeza aho umukobwa yikebuka yavuga ati nukuri je naba ndamwambitse ibara kandi naje arabimbarira je nta kintu yankoreye none yaba yarankoreye ikintu mba ngenduku. Mugabo naraye nugaranwe bambwira ko ntavyemeje ari je nja gufungwa ndavuga nti sindi umwana muto mfise imyaka 20 ntegereje nzofungwa. Mugabo arabimukurako ico naco ababyeyi babikora si vyiza kuko nk'amahera bamwatse baramurenganije
uwo muhungu.
Harura ati nandi umuryango wanje cuba nabi yaremera yatanga n'irivyo navyo abantu turakwiye kuraba ko nka kujya batubwiye mu nama iyo nawe bigushitseko ukigira wa wundi byogenda gute.
Uyu mugwi ujejwe kuraba no gukinga amabi afatiye ku gitsina urashizweho aho ku mutumba wa Maramvya niki mwiteze nkica impinduka uyu mugwi ugiye gukora
nivyaramuka bibaye twebwe natwe tuzokurikirana ico kintu nibadukumira tuzomenya aho twituru tuvuge tuti ariki ibi byabaye mugabo natwe batwimijambo.
None uno munsi niki musaba kugira ngo ivyo mwifuza kugira bije mu
kwifuza ko boza n'ubundi bagakoresha seminari hariya bagatumira benshi ababanye ndetse n'abandi batware n'ababanye misitantere akabamwe chef de zone akabamwe kugira ngo natwe nibatubona turi muri ibyo ntibatubwire ngo turi byaduka.
Nayo ndekengurukiye Yusufu mukunganira Vivina avuga ko ashimishwa cyane n'itanguzwa ry'uwo mugwi ngo kuko amabafatiye ku gitsina amaze kugwanywa bikwiye nta kibuza ku iterambere rifatiye ku burimyi ko rishinga imizi.
Ibintu bizima kuko uravye ibintu ko biraba sinovuga ngo amabi yohera mugabo yogabanuka nko ku bice 90% kandi ikinezera nuko birimo n'abajeje intwaro habana n'inyamira amabi byahora bidutera ingorane ku byo sanga hamwe hamwe abene gihugu bata ishavu ku nyamira mabi ko zitabikora nkuko bitekanijwe ko zoba zigira iture n'ibindi ariko nizeye ko tuko hamwe mu gwoja ukaboba wisanzwe kuko buri mu migwi yose ndibaza byofasha
kuraraba mu kibana ho mubaye uwo mugimo nari cuzobuje gufasha kinini.
Uyu mugwi uwofasha gose uwofasha ku buryo urabona ibintu y'umuntu agwaye ingwara iza cyane kagenda bukebuke nkuvuga n'uyu umwe yabasigaye cyane babiri wabakifisa ho gatima nkuvuga ga nabo nyene byotuma abasha bana biheba cyane cyane hari biva ku kaboregwe cyanke kubiga ibintu byo guharika nanakanatsinda nk'ibintu numvise nk'abajya bubatse badashye mu mategeko nakunye niho hose ridasanzwe nico gituma uyo mugukenewe.
Harimo abajeje intwaro harimo inyamira mabi bega bizoborohera namwe
bizotworohera kubera uraziyo ko umuntu ashaje yishimikiza inkoni iyo umuntu yishimikije rero mutwara ntabakomeye uyo mugukomera kandi nabona yuko ugicishitseko cyane cyane ku mitumba yo muri komine Mutembuzi. Rona ni gisagara kimwe kirateri imbere, igisagara kimwe kirateri imbere kizana n'ibintu byinshi cyane cyane ayo mabi usanga yibonekeza cyane. Nk'ubu hari ububare bwinshi usanga bufise ibyo bita ngo na mahotel mbwatara mahotel asa na dandazwamo abana babigeme. Abumva bo bose ni nk'aho hotel. Urumva rero nkaho uyo mugomeze kujya ko byo cabi ugira ingufu cyane.
Niki abandi bantu batazaba bari muri uwo mugwi bo bitegako.
Ikintu bo twitegako cyane icambere cyo n'umutekano. Ivyo bintu biri mu bihungabanya umutekano. Hobone ku mutekano mu ngo iterambere rikiyongera n'igihugu gikatera imbere.
Niki musaba byo muri ko muri vuza kuzashaka kugira muze mu shiga.
Twebe dusaba Inades Pharmacie Burundi kwitogarukiza hanyene ubwo dushigikiza nuburyo kuko urabona ni Bujumbura nkuba nk'akarorero harafashwe nk'umuntu yafashwe ku nguvu cyangwa yahohotewe ugasanga harabuze n'amaheri igihumbi cy'imoto kugira tumushikane kwa muganga kuko ikintu cy'ambere na mbere mbere yo kujya mu butungane tumaza kujya kwa muganga ngaho icyo gihumbi ugasanga kirabuze wa muntu ntagiye kwa muganga urumva na kagateka kiwe ntiko tukagwanira kaba gatosekanye
nibizi Virginia nawe ntari kure cyane ye Yusufu mu kwemeza neza ko amabafatiye ku gitsina yigaragaza hose aho muri Mutembuzi agashimishwa n'uko uwo mugwi ni wakora neza abantu bazokwiteza imbere kandi bikwiye.
Ayo mabi kibano cacu ariho nico gituma uno munsi twaje mu mahugurwa kugira ngo turabire hamwe ico kogo kuko hamwe na hamwe hari igihe ibintu biba ugasanga nk'abakenyezi bakoregwa ayo mabi baraguma ngaho ntibamenye ico bokora, ntibamenye uko bashobora kwitwara, ntibamenye yuko hariho n'amategeko ashobora kubarengera.
Uno munsi mbwiye gutangura nk'abantu bashasha niki musaba kugira ngo ivyo muri ko muri yemeza byose munze mushike.
Ico dusaba nuko intwaro zo dushigikira kuko mu byukuri tudafashanije n'intwaro twebwe ntacyo twobasha. Ariko tumaze kumvirizwa n'intwaro zikagutera intege tugakorana twivuye inyuma twese ibintu byose bizogenda neza nkuko tubyifuza tugira igihugu kimeze neza kuko mu byukuri iyo hari ibintu by'amahohoterwa canke ibyo bintu byose bihungabanya ikibano cacu n'igihugu cacu n'igishobora kumera neza. Ariko mu gihe ikibano cacu kimeze neza gitunganije n'igihugu cacu kiba gihagaze neza.
Mujije rero kwiyumvira ingene bamwe mu barimyi bo muri komine ya Mutimbuze mu ntara ya Bujumbura basanzwe barekezwa n'ishyirahamwe na Des Pharmacie yo Burundi bakiriye itanguzo ry'umugwi uzofasha ikibano kugwanya amabi afatiye ku gitsina kugira ngo umuntu ari matekaniwe yongere yimbure neza. Mukanya duca twumva intaye y'umukenyezi wo muri komine ya Giheta yafashijwe na bene iyo migwi aho yari korakora ibihohoterwa n'umugabo bubakanye ngo kuko atari umugore wa mbere nk'uko aza kuvyivugira.
Umuyange
kuba dufatiye hagati tukaba turi ko turabira hamwe ingene ihohoterwa rifatiye ku gitsina rituma umwimbu utagenda neza ku barimye. Ubu rero tugomba twumva intaya nzo isaba Gripine avuka muri zone ya Kabanga muri komine ya Giheta ni mu ntara ya Gitega yari yubatse muri komine ya Ndava ingene yahohotewe n'uwo bari bubakanye ari ku mugwi ujeje kugwanya no gukinga amabafatiye ku gitsina Celine de Veille yo mu ntara ya Gitega aho Inades Pharmacie Burundi isanzwe iri kwirakorera uno munsi ari wamufashije arashobora kuva mu ihohoterwa yari kwarakoregwa.
Je naragize ihohoterwa rikomeye je na inubatse imyaka 16 fise umwana umwe agiye mu mwaka w'12 ihanga nari nubatsemo ni hanga bitwa abasangwa butaka aribo abatwa narageze ku rugaro guko ndarahegira kwitwa leta iminsi ibiri ndurira ndara kwitwa leta kinjira mu kwitwa leta ndamwumva kandi ndamubona mugandi kwitwa leta hejuru yampize iminsi ibiri arantera umupanga urampusha ndiruka ndajya kwa nyumba 10 ndasaba indara je narakubiswe cumbwira abakenyezi gukwitwa uri gusa uri umukenyezi kuwa mugabo nari umugoragira 8 uko n'ukuri ndiko ndatanga impanuro mukenyezi yo bari ngaha abanye n'umugabo atandiswe amenye yuko ari kakorera zero je nk'imujyako nari nzi yuko bahukanye n'umugore umwe umugore nawe yari yagiye kundi mugabo bavyaranye gatatu ndavuga ati kujya agiye ku mugabo ntangora no kumbese namenye yuko mu nyuma azanye umugore uno munsi ukwezi guheza bamwirukanye bakamubwira nti ntavyara mwirukane uzosazira ku mwana umwe mwirukane mwirukane caranyirukana namaze ukwezi je ndi mugahinga maze kwitura babambira ati genda urindire tuzoza kukugenda kera kugira ngo turabe yuko hari cyo twahanura ati mugabo kutanditswe ati sinzi tumugare katubishire mu maboko y'Imana barampa impanuro nduva yuko ndemye ku mutima wa mu ruho nari mfise wose ucurahera bya bibazo guko nahigwa n'imipanga nahigwa nuko no kwicwa byose bicabira hera ya minsi bampa siyo barindiriye uwo munsi nyene hari kuwa gatatu ndacyavyibuka nagiye numva abantefa nabambira yuko baduze kuraba umugabo w'uwanje rero kuko ngene bameze nuko uwo mugundi mugwi wandire vraiment nuko Imana ibahezagire bangara imigisha mu kazi kabo baraciye hige no hino baramwiyegereza batangura kumubwira inkuru zisanzwe baratinda barashika ku kibazo ciwanje arabana hanisa aranababwira ni jambati itabaye byose iyo muza kuza hakirikare ntivyari kuba none mugiye kuza ivyabaye byabaye ati mugabo ndize yuko bizohera
Agripina arashimira cyane umugwi wamufashije kugira shike ahashobora guhabwa ibyo yarondeye yongera atera kamo abandi bakenyezi babanye n'abagabo bidaciye mu mategeko ahubwo kwiyongendo bona yiheba yongera atera kamo abagabo ahavuga ko nabo nyene bishika bagakoregwa mabi ariko ntibikunde ko bashobora kwiturabe niyo miguca nk'ingo biture ubutungane akabatera kamo yuko boreka gutinya kuko mabi akoregwa wariwe wese
ibyo byose ndabikesha iki uyu mugwi ukorera muri kibimba kuko iyatabawo kandi ngenda nsabye n'igisabo barakanyeze bararusha cyo kuvanga n'icyo je urumva narabisize habona hari ha batabishira habona banuma bari mu guturika biruko barakubitwa ijoro n'umutaga bene data nk'uyu mpuzo ngo ndabereka mu mugongo urazi gukubitishwa imbata y'ipanga akangugu tamwe no kwica pica yicapa nayo nararusha nk'ama group agiye gukora nk'ibi aba ariko barakora mwicare mushikame mwongere mwigishe muhere kubakobwa muhere kubasore muhere kubagabo yuko umuntu wese azi yuko atazwi muri leta nokuri ntacho yanze urutwa n'umuyaya urya irwara misamaranje wewe waragirante arahembwa uko n'ukuri yo ntahe ndabashingiye kuko nibintu byambaye ko byaseserekeje ku mutima cyese nari mezuko aragatsi gihe cyampima ibiro 32 ndumukenyezi kuko abakenyezi twa iturusha ari nabagabo barushe niwumva je nabisokore nkabishira hejuru hari numugabo avuga ati jibi nkabishira hejuru barantwenga yuko umugore yanyifatiye reka gutinya abumvise ntahe yanje ibigishe yongere ibahe gutahura yuko azina mukenyezi azirikana yuko atanditswe n'umugabo arutwa n'umuyaya yirirwa aramesa iranje akarera umwana
na Karutimana Floribert arongoye umugwi wo mu gihe tujeje kugwanya no gukinga mabi afatiye ku gitsina atuyagira bimwe mu vyo umugwi umaze gushika ko kuva aho utanguriye gushika uno munsi
watanguye itariki 25 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka 2025 bacatubwiye ati cyakukivi murabuka ngene mu kinga mabi afatiye ku gitsina
mbega imbere yo gutangura aho muherereye mu kibano ho bahara mabi afatiye ku gitsina yobo yahora yigaragaza mwabona
yego cyane yari yuzuye ahubwo je nabuza aho ndayajana kubera ko navuze ko nkorera nahora nubatse mu Kayanza muri Butanyerera natanguye kubaye muri 2010 cyanda twara ama club ku ishure sinzi ko bayita mu Kirundo ama club hanyuma imigwi y'abanyeshure hanyuma ndaja mu paruwase barampa ibikorwa byo gufasha abantu bahitanwe n'ugwimo ndabikora ndagaruka mu kibano ndakora ibintu bya bijanye n'amahohotera nyene ndabikoreramo ngeze rero hari ya muri nyabihanga ho ndi uyu munsi nza mbona rero inades kwigisha ibintu byo kurima turarima turakinga ibidukikije turatera ibiti amakereveliyo amakariandra atera ivyamwa amatunda amavoka kwishure haramera neza ndatera nikawa hanyuma hacaza rero bijaye no gukinga mabi afatiye ku gitsina navyo bacabaza basanga hari ha abantu banyitura ngo ndabafashe Ngoje kubavugira hajya canke hariya hagikora ntarinze gusaba ngo urampemba canke ntumpemba
ariko hagati tukiri ngaho onye nkabo bashobora kuza kukwitura bo baharimo abo mwari musanzwe mukorana na cancane muri byo vya Inades bashobora kukubwira baterwa ikogwa naho turiko turacimikobe ko naho turiko turagiriki je bo hariko ndiko ndahohoteko ntako ndabikora neza
cane cane nkabo dukorana ku kazi gasanga hariho nk'umuntu ariko akora nawe ukazobona wo dukorana uwo ntwara jambwiye ati bujyana ka ariko arampohotera muri 2002 nkaca ndabashira hamwe ukunze bigakunda hariho nabo bidakunda bo bidakunze gacumureka gacabandanya mu bwobe gito mugabo ukacumutanga imbere kubandi ti muramfasha umuntu ntariko arabona ivyo turimwa buke buke gasanga niko biriko biragenda nk'ubu wa mbere uyu mugore ahejeje kubivuga yaje atangura kubimbwira imbere y'igihe ndaburaho ndi bujane mu nyuma niho Inades yaza haraba n'uwundi mugore mugabo yaramwirukanye amwirukana afisinda acamwa akabana umwana mukuru afite imyaka 4 uwakurikira afite umwaka n'amezi 5 nawe nyina arazaranyitura agiye kwa mustanteri mustanteri jamubwiye ati gende uvugane n'abajya babanye bawe urabukunyene bigenda mbabanye baranka kumwakira niho namubwiye nti wereka tugende buke buke tuzoturabukunyene tuzohura na mustanteri tuvugane ikibazo cyawe turabukunyene ugarukana abana baba ubatunge kuko amategeko avuga ko umwana ava impande ya nyina n'imiburi burakwija imyaka 7 uraraho bigeze ahantu heza twumvise ko umugabo agomba cyuri umugore nuko kwezi kw'10 baragize amasezerano kwazoja kumucuri wawe ako nakarorero keza novuga ariko karaduga hariho nundi mugabo ejo aho bukera umwana we yarakuje imyaka 7 se yaramwihakanye mugabo twarabashize hamwe zoja kumwandikisha hayo namashimwe nirata mu mugito waturimwa yego
mwatumwe ngaha anye nkabaje gushinga intahe ubu ni nk'ubuhe butumwa woshobora guha abandi bantu batarashobora gushinga nk'iyo
buri kintu cyose kigira uje imbere yabandi no kuvuga nka twebwe twarashoye kubona ko bikunda ko tuja mu mugwi kobera turosa batuje imbere ahubwo ntibyari bikwiye ko bikogwa na Inades Formation Burundi ahubwo Inades Formation Burundi yari kwiye kuja hamwe na leta bakubaka ikintu cy'intamenwa kuko iterambere ry'igihugu ntibizokunda hari imijyango irara ntibuca nuko abategetsi b'igihugu baje hamwe na Inades bagategurira hamwe kuburyo bitaba muri komini cyangwa iriya bikaba iby'igihugu cyose kuko karahara mu Ruganda ntibacura kiri mu bintu bizotuma Burundi butera imbere hamwe imijyango yose yokira irihohoterwa rifatiye ku gitsina
Diane Kamariza sanzwe jeje gisata citerambere ridakumira mu shiramwe na Des Formation Burundi aterakamo abantu bose ko bogerageza gushigikira iyo migwi bagakora bumvikana kugira ngo amabi afatiye ku gitsina aranduranwe n'imizi
akamo ntera abari ko barakwirikira kino kiganiro nuko aho hose bazobona iyo migwi bazoyishigikira bakayitera intege bakayizera nkuko nibibano barimwo byizeye kugira ngo twese dushe gushira ingufu hamwe umuntu wese atereca ashoboye kugira ngo akinge yongere agwanye amabi afatiye ku gitsina kugira twese dushe gushikira iterambere rirama mu kibano mu ikomune mu ntara no mu gihugu
Ni nahano rero duciye dusozerera kino kiganiro muyange twari ko turabira hamwe ingene hohoterwa rifatiye ku gitsina rituma umwimbu utagenda neza kubarimye mwumvise ko muri Inades Formation Burundi hambavu yo kuraba iterambere rifatiye ku burimye no kubworozi eka no gukingira ibidukikije basanze ko kugwanya amabi afatiye ku gitsina biri mu byotuma umwimbu kubarimye uheza ukagenda neza Hongo mabi afatiye ku gitsina ari mu bizingamika iterambere kubarimye mwakoze kudutega yompi Elahi lakoze nije nari nabateguriye kiganiro cuno munsi ku bwa radio isanganiro ifadikanije nishirahamwe na Des Formation Burundi na hubuta
umuyange Muhejeje kumviriza umuyange ikiganiro kibayagira kuburimye n'ubworozi mu Burundi. Umuyange.